Bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamina na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amahoro nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Dukomeje kubashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda kwiragiza ikiza cya virusi ya corona gihangayikishije isi yose. Mu Burundi ishami ry'abacikacumu bo muri site yabatesheje izabo ya Bugendana turi mu ntara ya Gitega basaba umukuru w'igihugu kubaratenyenya ku mugambi wiwe wo kubasubiza mu zabo.
Kwanza bagatenyenya kuko haracyari ibibazo uje ahubwo atubusanga bitameze nka neza ko dutegura tukurandurira agatoki ugasanga barakononye turabisaba abatamakazi babuze ababo bose ugasanga bakomeza gutwara bibana none nkari yagiye yubonayo mvugwa nande.
Uyu ni umwe mu bacikacumu b'ubwicanyi bwahitanye abagera ku 648 Ibugendana mu ntara ya Gitega. Ubutumwa bwiwe yabushikirije mu mihango yo kwibuka imyaka 24 irumanya babu bagandaguye bunyamaswa. Mu Burundi kandi havugwa abanyagihugu batatu baciriwe umunyororo w'imyaka 30 bagiriza guhakwa kugandagura umukuru w'igihugu. Idoni doya makuru yose duce ku masonga arimo navugwa mu gisata c'impunzi ni muri kino kiganiro iwanyu mu ntara mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazo. Imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezina reka ariko mugenzi wacu Louise Bigirimana abanza atubwira agezwe hirya nino ku isi.
Urakoze Diane. Abafaransa batandatu ba mukerarugendo umunyanigeria umwajejwe kubereka inzira hamwe n'umushoferi wabo barishwe kuri uyu w'Imana n'abagabo bitwaje inkoho bari ku mapikipiki mu manuka ubushira uburengero bwa Niger. Presidansi y'Ubufaransa yaremeje ko abanyagihugu babo biciwe muri Niger ariko nta gitigiri cy'abafuye cyatangajwe. Amakuru ava mu bisata bya Niger bijejwe ibidukikije avuga ko abo Bafaransa bishwe mu masaha ya saa tanu n'igice z'agatondo mu masaha ya Niger biciwe ku birometero bitandatu uva mu gisagara cya kure kiri ku rugendo rw'isaha imbere yo gushika ku murwa mukuru Niamey. Nicyo gitero cya mbere kibaye kuri ba mukerarugendo b'abanyaburaya muri ako karere kazwi ko karimwo impongo nyinshi. Abantu bashika kuri 20 barapfuye abandi 13 barakomereka mu mvura y'imyuzure yaguye kuri w'Imana muri Sudani. Abategetsi bavuga ko amazu 345 yabomotse canke yononekaye cyane. Igihugu cya Sudani cyama cyahuye n'ibihe by'imvura nyinshi nk'ibi hagati mu kwezi kwa 6 n'ukwa 10 buri mwaka. Abakuru b'ibihugu rutura ku isi baremeranije ku munsi w'Imana guha Libani ifashanyo za nkenerwa kugira bifashe ico gihugu kwisununura inyuma ya gushikirwa n'ibyago byateye mu rwa mukuru Beirut mu ndwi iheze. Ariko igitigiri cy'amafaranga bemeye kuzotanga nticyatangajwe. Abo bategetsi bari barongowe na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu nama bakoze hakoreshejwe ubuhinga bwa video kandi bavuze ko izo mfashanyo zizohabwa abanyagihugu bwabo ku mugaragaro. Macron yagendeye Beirut ku munsi wa kane yavuze ko ibihugu bikwiye gushyira ibibatandukanya ku ruhande kugira bifashe abanyagihugu ba Libani kandi ko izo mfashanyo zigenzurwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Abo bategetsi barimo perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump basabye ko haba amatohoza ataho yegamiye ku bisasu byaturitse nka bombe ku kivuko cy'i Beirut. Abantu bashika 158 barafuye abandi bashika 600 barakomereka. Leta Zunze za Amerika kuri uyu w'Imana yarashikanye igitigiri cy'abantu 5 million bamaze kwandura umugera wa corona. Amerika kandi imaze kubura abantu barenga 162,000 bamaze guhitanwa na COVID-19 bituma kiba igihugu cya mbere ku isi kimaze gutakaza abanyagihugu benshi ku bw'uwo mugera. Brazil iza ku mwanya wa kabiri aho abapfuye barenga 100,000. Ibi ni mu gihe i Washington abanyepolitike bananiranywe kumvikana ku nteguro y'amafaranga mu gihe yokwemezwa n'impande zose yofasha igihugu n'abanyagihugu babangamiwe n'ingaruka z'uwo mugera. Ku isi nzima abamaze gupfa barenga 227,000 208 kuva uwo mugera ugitangura kuboneka mu Bushinwa mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Muri Espagne abanyagihugu barihereje amabarabara kuri uyu w'Imana basaba ko intwaro ya cami irangira. Inyuma yaho wahoze ari umwami Juan Carlos aviriye mu gihugu mu ndwi iheze kumakuru yuko yoba yagirizwa kurya ibiturire. Yuan Carlos yavuye ku ntebe y'ubwami mu 2014 asubirirwa n'umuhungu wiwe Felipe wa gatandatu. Yatangaje ku munsi wa mbere w'indwi iheze kuva mu gihugu, ariko ubutegetsi ntiburamenyesha aho yagiye. Mu kwezi kwa gatandatu, sentare nkuru ya Espagne yaruguruje amatohoza y'ibanze kuri Yuan Carlos, akekwa ko kuba yarahawe igiturire na Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ku mugambi wo kubaka ibarabara ry'indarayi muri Espagne. Nyuma yaho ikinyamakuru La Tribune cyo mu Busuwisi cyandikiye ko Carlos yahawe miliyoni ijana z'amadolari n'umwami wa Arabia Saudite.
Arakoze mugenzi wacu Louise Bigirimana kuri ayo makuru y'ijya nino ku isi adushikirije. Yose nkabibutsa ko muyasanga mu nyandiko ku rubuga rwa internet rw'Ijwi rya Amerika, ariko wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Kuri Instagram yacu ariyo vewa Ijwi rya Amerika, naho tubaha amakuru tubicishije mu mafoto na video. Twitter na YouTube vya radio yanyu ni radio yacu vewa. Turi kandi no kuri Facebook ariyo vewa radio yacu. Abari mu Rwanda murashobora hambavu izo mbuga kutwumva ku FM 104.3. Mu Burundi ho mukurindira ko tugaruka kuri FM zitandukanye zacu, ibiganiro byacu bitandukanye muvyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 45, 31 na 41. Ku mugoroba mutwumva kuri metero 19 na 22.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Ikiganiro cyacu cy'uno munsi turagihera mu gisa cy'ubutungane mu Burundi, aho abanyagihugu batatu bagirizwa ugufashanya n'abashatse kwica umukuru w'igihugu Kuno w'Imana bahanishije umunyororo w'imyaka 30 na sentare nkuru ya Kayanza turi mu buraruko bw'u Burundi. Baciriwe urubanza mu ntayi y'ikibiriraho inyuma y'aho urukurikirane rw'imiduga igendanira Perezida Evariste Ndayishimiye ruterewe amabuye n'abantu bataramenyekana. Babihakana bavuga ko batigeze baja muri uwo mugambi. Inkuru tubaza mugenzi wacu Elo Julika neza.
Abahanywe n'abagabo babiri n'umukenyezi umwe bafite imyaka iri hagati ya 20 na 30. Bose bakora sitasi itanga igacuruza igitoro y'ikompanyi Engen iri ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Augustin Manirishura na Shadi Abarimana bari basanzwe batanga igitoro hamwe na Christophe Ndayishimiye, umufundi akora ibinyabiziga bari bafatanywe n'abandi bantu babiri. Ariko abo bahavuye barekurwa inyuma yo kumvirizwa n'inzego z'iperereza hamwe n'inyaminamabi umwanya muto nk'uko amakuru y'Ijwi rya Amerika ryaronsa byemeza. Byose byatanguye mu kajoro ko ku munsi wa gatatu w'indwi twaraye turangije. Uwo munsi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yiriwe muri komine Matongo muri iyo ntara kwerekana buramatari mushasha nk'uko amaze iminsi abikora mu ntara zitandukanye z'u Burundi. Ariko araganuka aja ku mugwa mukuru w'intara urukurikirane rw'imiduga imugendanira rwatewe amabuye. Icyo gihe yari ageze hafi ya sitasiyo y'Engen iri ku mugwa mukuru w'intara. Bamwe mu banyagihugu babibonye batashimye ko amazina n'amajwi yabo bimenyekana, bemeza ko imwe mu miduga yashikiriwe canke yafashwe n'amabuye atawuzu yateye naho yaturutse. Uwo mwanya nyene abantu batanu baciye batabwa muri yompi. Bari bagizwe n'umukenyezi umwe n'abagabo bane. Abagabo baciye bajanwa ubutarariye gufungirwa muri komisariya y'igipolisi y'intara mu gihe umukenyezi yafungiwe mu gashoka ka komine Kayanza. Babiri muri bo ntibatevye kurekurwa nyuma yo kumvirizwa umwanya muto nk'uko amasoko yacu yagereye idosiye yabitubwiye. Kuri uyu w'Imana batatu basigaye baburanishijwe mu ntahe y'ikibiriraho. Umushikirizamanza wa Repubulika mu Kayanza yabagirije gufata minenerwe umutekano w'igihugu no kudatanga amakuru yerekeye ihungabana ry'umutekano w'umukuru w'igihugu hamwe n'abamucungerera ubuzima. Yashimangiye ko amabuye yatewe yaturutse muri iyo sitasiyo kandi ko atatu yagemye imiduga. Abari batanumwe muri bo yari afite umushingwamanza munganira mu rukiko bisiguye bavuga ko arabere. Abatanga igitoro babiri babwiye abacamanza ko nubwo bari bakoze uwo munsi ivyo bintu vyashika batigeze bakubita ijisho uwateye canke abateye ayo mabuye. Nayo umufundi yasiguye ko hejuru y'ukuba umwere atari ku kazi ico gihe yaterwa. Niko abari muri sentare nkuru ya Kayanza kuri uyu w'Imana bavuga. Ivyo bireguje ntivyanyuza abacamanza. Munyuma icaha bagirizwa carahinduwe izina baca bakurikiranwa ku caha co kwifadikanya n'abashatse kwica umukuru w'igihugu. Niko guhanishwa umwe wese umunyororo w'imyaka 30 mu gihe umushikirizamanza yari yabasabiye gufungwa imyaka 7 n'amezi 6. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.
tukiri kumakuru avugwa mu Burundi kuri no w'Imana n'ishamwe ry'abacika 10 bo muri site y'abatejejwe izabo ya Bugendana bibuka babo amajana 648 bagandaguye bunyamaswa haraheze imyaka 24 mu gihe muri iryo shamwe basaba ko ukuri kuja habona umugwi CVR ujeje kuri no kunyanisha Barundi umenyesha ko uzokora ibishoboka byose abakoze ayo mahano bakamenyekana ibindi kwino nkuru na Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
igenekezo rya 2021 ukwezi kwindu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 996 ni habateshejwe izabo no gwimugwaduse inyuma y'igandangwa rya Melchior Ndadaye bakagiranizwa hamwe muri site y'abateshejwe izabo ya Bugendana mu ntara ya Gitega bategwa n'abantu bitwaje ibikoho vya rutura bagandagura amajana 348 mijoro rimwe gusa ubuse ukuriryo shira hamwe y'abacika cumu ciza Melchior amenyesha ko kwibuka ababo bagandaguwe babikora buri mwaka naho no mwaka babikoze batevye gato biturutse ku mwanya batumire ico bipfuza banasavye mu gwisever ujejwe ukuri no kunywanisha barunde nuko bafasha ukuri kuvyabaje kukaja habona
uyu munsi rero twebwe dusura kwibuka abo bacu bagandaguwe kunyamaswa abo bacu bashengeye badahitanye nubwo karago bagatwagwa ahanini n'ubugome bwovuga buri mu bantu buri byinshi dusaba twama dusaba turasaba ubutungane turasaba ukuri kuko benshi mu bakoraniye ngaha n'ugwaruka rwavutse inyuma y'iyo sango abantu ngaha ibugendane twakeneye kumenya ukuri atari uko dushaka kubihora canke kugira iki oya no kugira ngo tushobore kubaho tuzi kahize kamwe k'igihugu cyacu kahize kamwe k'imiryango yacu.
Pierre Cravenda yicari yarongo SVR araremesha iyo miryango yabuza babo kukuri kuzotinda ukamenyekana
ukuri mu Burundi siko tutazwi ukuri kurazwi ukuri harabatozi ikigorana no kugusohora ukuzi kemera ibyo wabonye ukabivuga ukabishikiriza n'uyu mugwi kandi kabugira Barundi batandukanye baciye mu mahano nk'aya abatakazi baba bari ngaha babonye ibyabashikiye n'ugwaruka hari ibyo boduha tukamenya tugakorera ko kandi twebwe ntitwihebura turazi ko ibyo ngaha n'ibyo mu bindi bibanza byo mu gihugu tuzobimenya.
Ndayicariye akaba yanaremesheje abo banyabugendana muri uwo mugigwa wo kwibuka kuko bifasha byinshi mu buzima bw'abacika cumu.
Kwibuka nta gicumuro kirimwo, kwibuka mu Kirundi ciza n'uburenganzira, mu Gifaransa nabyo babyita tuwa. Ntimutinye rero kwibuka kuko kwibuka bidufasha kubona iyo tuvuye aho tugeze, cyane cyane turaba imbere aho twifuza kuja. Abakuze turaturuka turagenda, ese twofasha abana bakiri bato bariko baravuka ntibabona amahano nk'aya yabereye ngaha ibugendana n'ayabereye mu bindi bibanza byo mu gihugu bitandukanye.
Mugira rero umukuru w'igihugu mu majambo yagiye arashikiriza mu minsi iheze yamenyesheje ko atamuhunzi Uburundi bukeneye mu gihugu kwabateshejwe izabo bagiye kuzotahukanwa ku mitumbi wabo. Impunzi z'ibugendana zimenyesha ko gusubira iyo zavuye bigoye cyane kuko ababiciye ababo n'ubu bidegemvye. Uyu ni umwe muri izo mpunzi.
Kubwe wanje rwanza bagatenyenya kuko haracyari ibibazo, kuko nkabateshejwe izabo aribo twatwebwe ugiye nk'uko atubusanga bitameze nka neza utigute ko dutegura tukurandurira agatoki ugasanga barakononye. Ibyo byose bica bikwereka yuko umenga nta gahengwe kari twosaba kikaba ikigwati c'amahoro kikazamwo ubwoko bwose apana kuvuga ngo ni ubucanke buri kubu. Turabisaba abatamakazi babuze ababo bose ugasanga bapamirwa ntitubana bibana none nk'ari yagiye ubona yo mpumekwa nambi utuzi. Ibyo byose ni ibibazo.
Kuri icyo kibazo cyo gusubira ku mitumba iyo impunzi zaje zituruka, umuhanuzi wa Mustaneri wa Bugendana arahumuriza abateshejwe izabo mu kubamenyesha ko atawuzotahukanwa ku nguvu.
Komine mu ntego zayo mu gitabo cy'imigambi iterambere ya komine ata mugambi wanditsemo wo guhungura abari muri site ku nguvu. Mugabo kandi twifuza yuko abo bavyumvise bavyumvishijwe bakabona atacyo byobasubizamo inyuma abo hatabo binzitizi kugira ngo bashobore kuba bakwisanzura mu gutunganya ubuzima bwabo kubabwumva. Aho rero bigasaba yuko hotoga urutonde wabipfuza gushyigikirwa kugira ibikenewe bice muri uyu mugambi wateguriwe abasubira mu vyabo mu gihe komine yose itekanye.
Muri iyo site y'abatesheje izabo ya Bugendana, muri icyo kibanza cashinguwemo abantu 648, Pierre Cravenda yicariye arongoye Sever yemereye abanyabugenda nako hazubakwa icibutso nk'uko bagiye barabisaba. Desire Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi bakunze Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo, mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira: 2,325, 9,685, 9,815, n'ibihumbi 11,995. Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630, 15,460, 15,675, 12,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro, mwatwumvira ku mirongo migufi 640, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa Short Waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Ijwi rya Amerika turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Ubu naho twerekeze mu Rwanda, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu agayingene itegeko yemerera gukuramo inda bamwe mu bigeme n'abapfasoni rishirwa mu bikorwa. Ayo mashyirahamwe asaba abashinzwe kuryubahiriza kwirinda amarangamutima. Mugenzi wacu Asumta Kabuyi araduha ibindi bisobanuro kuri ino nkuru.
Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari GRID mu magambo ahinnye y'Icyongereza utangaza ko nyuma y'uko u Rwanda rwemeje ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda, hari bamwe mu bashinzwe kubishyira mu bikorwa batubahiriza iri tegeko. Mu nama yabaye mu mpera z'iki cyumweru igahuza uyu muryango, ikigo gishinzwe ubuzima RBC n'umuryango uharanira ubuzima HDI, basobanuriye itangazamakuru aho gushyira mu bikorwa itegeko ryemerera ibyiciro bimwe na bimwe gukuramo inda nyuma y'imyaka igera kuri ibiri rigiyeho. Dr. Aphrodis Kagaba akora muri HDI avuga ko hakiri imbogamizi zo gufasha bifuza serivisi yo gukuramo inda.
Turimo turahura n'ikibazo cy'imyemerere y'abaganga. Muganga ahuguwe nk'umuganga arakubwira ati ngewe nkurikije ibyo nemera naho nsengera ibi ntabwo nagira ne
ntabwo nabikora.
Ndetse ugasanga muganga anafashe inshingano zo gusengera waje kumusaba
serivisi.
Kibaza niyo muganga yahindutse pasteur. Ariko ubujyanama yaje kureba wowe nka muganga ntabwo ari uwo kumusengera.
Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano mu ngingo yaryo ya 125 riteganya ibyiciro by'abantu bemerewe gukuramo inda bari mu mwana uri munsi y'imyaka 18, umuntu wahohotewe, uwashyingiwe ku ngufu, uwatewe inda n'umuntu bafite nk'isano kugeza ku gisanira cya kabiri, ndetse n'umuntu iyo nditaguye neza ku buryo ishobora kumwica. Umukozi mu ishami rya RBC rishinzwe kubungabunga ubuzima bw'umubyeyi n'umwana Kanyamanze Eugene avuga ko muri rusange gukuramo inda bihanwa n'amategeko, ariko ko mu buryo bwashyizweho bworohereza ababyemerewe basabwa gusa ibarwa bandikira imbere ya muganga kugira ngo muganga yemere kubakuriramo inda. Kanyamanze asobanura ko gukuramo inda ikorerwa mu kigo kiri ku rwego rw'ibitaro byaba ibya leta cyangwa ibyigenga, kandi nta rwandiko ruvuye mu kigo nderabuzima transfer umuntu asabwa uretse uwindi mereye nabi. Abandi babyemerewe n'amategeko ngo ntabwo bashobora gukuramo inda irengeje ibyumweru 22, nubwo nta byinshi ushaka gukurirwamo inda asabwa uretse urwandiko yandika yiyemerera ko ari bubyifuza. Amabwiriza ya Minisiteri y'Ubuzima asobanura ko iyo bigaragaye ko wasabye gukurirwamo inda yabeshye abihanirwa n'amategeko. Uyu ni Bwana Gatari Steven, umunyamategeko muri GRID.
Mu gihe bigaragaye wa muntu yabeshye amakuru, noneho azakurikiranwa nk'iki? Ese ashobora kuba iperereza bizabaho cyane bitewe n'ubifitemo inyungu. Twibuke ko kugira ngo iperereza ritangire mu rwego rw'amategeko bishobora gutangizwa n'umuntu ubifitemo inyungu, bishobora gutangizwa n'umuntu ku giti cye, bishobora no gutangizwa n'urwego rw'ubugenzacyaha kubera impamvu izo arizo zose. Bivuze ngo uwo muntu ari expose n'ubundi kugeza ubu ntakazi irabo, ariko ukuntu itegeko ryubatse risa kuko n'abari bafunze benshi n'abagiye ngo iripoti gana no polisi yafashe, ahubwo abenshi ni wa musore mutenda akaza kuvuga ngo umuntu yanguriye mine.
Mbere y'uko itegeko rijyaho, umuryango Grid ugaragaza ko hari abagore n'abakobwa benshi bakuraga minda, bamwe ikabahitana abandi bagafungwa. Urugero ni urw'uyu mugore wafunzwe imyaka 21 azira gukura minda.
Nari ndaho niga nyuma nza kugira ibibazo byo gutwara inda, mbona nta bushobozi mfite, inda nza kuyikuramo ikuze kubera kuburana nabi, niburanira nabi yitwa kwihekura, ariko cyaha nza kucyemera bankatira burundu. Ubu burundu rero nari nyimaze imyaka 21, aho twabaga muri gereza ni ubuzima bugoye. Mu by'ukuri naragororotse, narababaye. Imyaka 21 maze mu gihome mu nzu y'imbohe ni imyaka myinshi cyane, hanze sinkibuka. Naje gufungwa mfite imyaka 18.
Imibare itangazwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC igaragaza ko kuva aho iri tegeko rigiriyeho mu mwaka w'ibihumbi 2018 abantu bagera ku 150 ari bo bamaze gusaba gukurirwamo inda mu gihe babyemerewe n'amategeko. Umuyobozi wungirije w'uyu muryango Madamu Vestine Umulisa akemeza ko mbere y'iri tegeko abakobwa b'abakene ari bo bakuragamo inda mu buryo byashoboraga no kubashyira mu kaga.
Ese uyu munsi niba tubona iriya mibare y'abasabye mu buryo bwemewe n'amategeko 150, nibo bonyine bahari bakuyemo inda? Kuko twe mu bushakashatsi twakoze twasanze ari itegeko rihana abatishoboye. Ba bantu 12,000 nababwiraga twasanze ufitemo akazi gahumuyemba amafaranga menshi byari 3,000. Ni ukuvuga ngo itegeko ryahanaga abatishoboye. Uyu munsi rero muri bwa buvugizi twakoze twaravuze tuti reka dukore itegeko abanyarwanda bose bagera gute bazibonamo. Bivuga ngo iyo wapaninze wafashe icyemezo ku buzima bwawe nta wundi wagikuramo. Natwe abanyamategeko ntidushobora kuba twakwicara ngo amategeko tuyareke kubera imyemerere yacu. Mureke dufashe abanyarwanda ku icyemezo cyawe, ku idini yawe n'umuco wawe, choice ni yawe, ariko amategeko yo agomba kujyaho tukayashyira mu bikorwa nta kuvuga ngo inzitizi.
Umuyobozi nshingwabikorwa wungirije wa Grid Umulisa Vestine yavuze ko inyigo bakoze igaragaza ko mu mwaka w'ibihumbi 2016 abakobwa bari bafungiye gukuramo inda baregaga 12,000 n'abandi bagera ku 17,000 bakiriwe kwa muganga bari banyweye imiti yo gukuramo inda mu mwaka w'ibihumbi 2015-2016. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ikiganiro cyacu tugisozerere ku Barundi bahungiye mu kambi ya Nduta iri muri Tanzania, bakomeje gusaba kwimurirwa mu gihugu cya gatatu. Basigura ko hambavu yo guhohoterwa atamwidegenzwe na muto bafise. Babibwiye mugenzi wacu James Jovin yabagendeye.
Icyambere ho nyine nje nganda habaye nabi. Aha bandi baronka ikintu kibunganya kikabafasha byo nta kintu kimfasha. Nkuko UN yashobora kunga umukono hamwe na n'igihugu cya Tanzania. Nkuko nugenda kibona ngaha mu mutwe wanje bakazifuma twongereza abarushira mu bindi bihugu. Bakafuma twongereza abarushira mu bindi bihugu kuko ngaha tubayeho nabi, tubiri kwigenga, turenga ngaho nta nakagudushenya, kambura afise urarusi n'utwo dushaza urakene ugira ngo utora gashitse agashemi kaho ngurutse ngaho abaridesi bakagira gufata. Bakakugira police. Kamara y'imisi bibi uko kose z'ugutotezwa
ubujewe mu ruhande rwo kwanje ni kimuga maze kwana ramugaye ubuya maze kujya bakahakuye bacyantwanya musibye cyaba no kugwayo. Icyo kibazo rero nicyo rero dufite kinini kinini kitubangamiye. Nibaze ko umuntu w'umupacira ugacufunga amezi atandatu tamugwa ofisi tamani ofisi tajye gukurikirana akorenga akaga kuri twebwe n'abandi bari nyuma yanje. Ni nkuko nyene kibazo ni cyakindi
mbayeho nabi kandi ku mpamvu yuko naze nabi nyene none ndungahandi na umve nta na kimwe kifasa kirimo muri iyi nkambi sinza mu giha kandi rero naho noza mu giha abandi babicirayo. Umve hajya babicirayo rero nanze sinuka ndagirayo ngo ndiko ndajayo naha nyene abana banze turi kumwe aha nyene. Ni ukuri ku bibazo dufise kandi icyo nahunze mujya nahunze ibikomeye sinuta nihuta ngo nuko ndi umwe mfise ibibazo birebire ngo nse nongera nirohe ntahe. Ubu rero ni imana ntutuma fasa n'amasirahamwe nyine akafasha nyene kugira kugira ngo namba ngaha kuko tubayeho nabi tutsa hanze nyuma y'inkambi bakagomba kutwica kandi nabandi bakabica cyasaba yuko nokunguruzwa nkatuma mva ngaha kuko aha burya turahahambariye turagowe nabi
none rero byiza iyo iyo yuweni ikwiye kujya mu nda ya leta ya Tanzania iki gicu kibazo kuko ngaha turafise ibazo byinshi hari n'abantu twavuye dutumutwe tugenda hada muri save turiyandikisha mugi nturarunkinyisho aha ari ngaha nkinzi tagiye muri save yo bari mu kwijana kibazo rero cyo kugira ngo tusabe UN nico ije mu nda ya Tanzania no kugira ngo turafise ibazo zo gusubira mu Burundi Burundi igihugu cyamaze gutabagurwa n'abasi mu Burundi nta kwipfuza icyo kibazo ngo turiko turagenda hari dusaba gusa naho yuba mu yindi ntara cyangwa mu bindi bihugu batwungurutse ati aha ni hafi mpaka
nk'akarorero nko mu kwezi kwahera je nari mvuye mu kijiji n'ubu ngira bishobora bona ko ngira ku nkoni ndaguye mu bantu ntamenya kandi abo bantu ndaguye mwose kuvuga ngo ntabwo bari abapolisi ntabwo bari abanamugambo ndibaza sinzi iyindi mikwi ngira bo babarimwe bwa nkabo je sindashobora kubamenya kuko bavuga ururimi indimi zitandukanye barankubise bagahera nari ndose baragatwara shitse muhira kweri umugore yamaze iminsi nkanda cyere cyo ndosaba nka leta ya Tanzania bo dukura nkaha kweri nimba hoboneka n'ikindi gihugu cyakure nkanje kubwanje n'abandi nyene ofisi ibazo nkanje kubera nkaha twicaye turi ku mupaka urabona bamwe barava mu Burundi bakazino baziyino ngira ndibaza hamwe habongira kari bo batugira na ko nkubu urashaka kuva mu Burundi ofise nk'umwasi ukaba uri ngaha mu nduta akaza aziye nko gutembera ha yari zenzereza canke yari ngaho hafi mu bijiji mu gacha muhoda mu byo bijiji muhore mu byo bijiji ashaka kugusanga no mu ikambi yahaperereje akaca kusangayo amaze gusangayo akugirira nabi kuko ari hafi y'u Burundi ariko nkamwe leta ya Tanzania yo kwifashanya na UN cyane cyane UN kugira ngo idukure ngaha hafi kadutwara kure cyane y'u Burundi hamwe hamungira bamwe mu bitwaro nka amahoro ashaka kufisa umujyango ngaha hano mu nkambi tajya buno bugari bwa UN bagenda nko mu kijiji giye kurondera cyoshobora kujya akagufatirayo nyene nyuma y'inkambi ukakubitwa ukajya mu yivya hari gihuvayo namaguru bayavunye anje bo nibasikere ryanyu nyene baralitwaye bade kuritwara cyambira ati cyagiye hari abagiye gusenya izonko iryo ntigishuzwa ati kibi gusa ni kuzamuza munaza muduha iyo report niyo yitanze ntugaruza nta nakinga bakumarira kindi rero no casaba nko ku ruhande wa UN niko yoraba hano kabisa twegireye impande mu Burundi baraza harava mu Burundi baza ngaha bakaza kugira umutekano mu Kenya ngaha bagacamba ngo twegwe tugira kandi bavuye mu Burundi cyo nosaba yo nka yuweni nko yogira iki yotwunguruza ikadukura ngaha imitima yakigumi hagaze hirya urumva makoho ngo bavuye mu Burundi bandi bagafatirwa hariya ngo batuzane n'umugire na n'inkitsi twamaze kungurujwa ibyo dushikira umva tuguma tufise umutima hagaze cyane ivyo rero nta kinezero n'icyizere nk'ubu yuweni tarashyiramo ingufu nta cyizere dufise ngo turi ngaha kuko umwanya wari wose bashobora kutwica turashimira yuweni na leta ya Tanzania kwanze yatwakiye ubwo naho yatwakiye ubundi ibibazo n'ubu turacyari nabyo tari dusangwa mu ikambi Maria twarahunze inkoho Maria twarahunze agahohotero ariko n'ubu mu nkambi ziguma zivuga cica zikwibutsa ibintu twasa nk'abibagiye turi mu bategetsi ya leta ya Tanzania
cye mu gihugu umwe gatanu mutima n'oronka guzuza gusubirayo gusa ni ikintu kimwe ntubyishye kuri nkuko bonye ni nyamba babona yuko bishoboka nenga bo turondega n'ubundi n'ahandi n'inde nkambi tafoti niki nokuri icyo nicyo sabe
akabindi ngaha duce dusozerera ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi mwategure mu ngira mushikiriza na Judiane Ninahazi Macbile ya Bero yegeranije amajwi yacu cyo kimwe namenyesha makuru bacu batandukanye badushikirije amakuru mwariko murumva turabakengurukiye tubike banure tubashimira ko mwari muduteza abiri twongera tubaha isango mu yandi makuru yacu n'ibiganiro bitandukanye byo mu mwanya uri imbere mugira umunsi mwiza mu banyu no mu byanyu je wahanje tuzongera ejo muri kino kiganiro nyene nkaho twatanguriye.